Turabe igicapu cya 15. Igihe kimwe hari umuntu yaragwaye indwara yo kurukoba. Abwira Yesu atubigombye mwigisha woshobora kumpumanura. Maze Yesu amugirira ikigongwe aravuga ati ndabikunze humanuka. Wa murwayi acarakira ava hasi ahimbaza Imana. Maze Yesu aramubwira ati ntiyagira uwubwira ikintu na kimwe, ahubwo nuca ugenda kumuherezi kugira ngo agusuzume. Maze amaze kukubwira kukize utange ikimazi cy'ishimwe nk'uko byagezwe na Mose. Wiyumvira yuko wa mugabo yumviye Yesu? Oya, siko byagenze. Yaciye kwizi yo nkuru hose agenda arabibwira abantu bose kugeza bimenyekanye no mu mihana yose. Byatumye rero bica bigora ko Yesu aja mu gisagara canke mu mihana, kuko abantu benshi bace baza kuri we. Yesu rero yaciye aguma mu gahinga ukwa wenyine, ariko abantu baguma baza bamukurikira. Bagenzi, mbega muragwaye imibembe? Singomba kuvuga imibembe yo ku mubiri. Mbega waruzi yuko imibembe imeze nk'icyaha? Imibembe ni indwara iry'umubiri, icyaha naco ni indwara iry'umutima. Asanga tutaronse umuti nyawo wo gukiza imibembe, turinda gupfa nyene. Kandi no kucaha niko bimeze, tutaronse umuti nyawo wo kugikiza turapfa tugatakaza ubugingo budashira. Kandi dupfuye tuzoca dutandukana n'Imana ibihe byose. Mu Baroma 6:23 havuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu.